Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendo ngo ibiganiro by'uno mwanya.
Kandi ngumutekano muke akarero nka jewe inyuma y'amatora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye oya imbonera ko zishatiraza zivuga ko aje nenda abayoboye bacavuga ko bateza kudukorera ko zireka tugende tujabuke kuko tutabaye byo no gufatwa opfa.
Uyu ni umwe mu mpunzi nshasha ziheruka gushika muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo asigura igituma igitigiri c'abarundi bariko bahungira muri Congo congerekanye. Iyo nkuru co kimwe ntiyerekeye igitero caraye gihitanye babiri kigakomeretsa 23 mu ntara ya Gitega mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato. Hagati aho urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo ntirwashoboye kumvirizwa nk'uko vyari bitegekanijwe. Igituma ni muri kino kiganiro. Ako mbanze ndabwira muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cha Korea ya ruguru Kim Jong-un baraye bashitse muri Singapore aho bagiye gukorera inama ya mbere hagati y'ivyo bihugu. Trump yashitse muri Singapore igihugu kizwi kuba atawucegamiye mu biganiro hagati y'ivyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa Mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore Lee Long masaha ari imbere ku munsi wa kabiri. Ejo ntihazocabonana na Kim mu nama ya mbere y'imbona nkubone itari bwanabeho hagati y'umukuru w'igihugu cha Korea ya ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere yo kwashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri na perezida Kim izogenda. Ntibaramenyekana rero biramenyekana neza ibyo perezida Trump na Kim biteguriye kumvikana ko canke nimba iyo nama izohera habonetse amasezerano abuze igihugu cha Korea ya ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda. Abategetsi ba Misiri na Ethiopia bamenyesha ko bashoboye gutera intambwe mu biganiro vyabo vyerekeye ukugerageza gusangira uruzi Nile rufatanya ivyo bihugu vyompi. Ivyo bihugu bimaze igihe biri mu matati yerekeye urugomero Leta ya Ethiopia yatanguye kubaka kuri urwo ruzi Nile. Uwo mugambi wa Ethiopia wateye amakenga Leta ya Misiri yuko bashobora gukena amazi basanzwe bakoresha ava muri urwo ruzi. Nirwamara kubakwa urwo rugomero rwa Ethiopia rwiswe Renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyari zine z'amadolari y'Abanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini rutanga umuyaga nkuba ku mugabane wa Afrika. Radio ya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves ni kuri metero 25 metero 31 na metero 41 mu gatondo no kumuhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu abatwumva muri Gitega tubashimire cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano. Abantu babiri ni bamaze kumenyekana ko basize ubuzima abandi 23 barakomereka mu gitero ca grenade yatewe mu kibanza c'ubu butike ahitwa mu Birohe ni muri commune n'intara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Abari ku gasoko kari ngaho mu Birohe asanzwe hateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko. Uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye grenade aratubwira uko vyagenze aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuhashika.
Tugwa bahiri turi kugambe nk'ivyumba naye ubwo hari umuntu yarandamukije ngaha niko ndunamwe ko tuvugana uku kica kirakubita cangwa hariya uyariya cangwa mirira hariya ndakurabo kare ko haciye umwanya biheze.
Numvise umuntu ariko araboroga
wakubise kugugunu ariko aragoroga cyuta kumuraba dusanga kwa mongo ya maguru nyamusoto ye abashitse umutekano yaciye batse haci nkumwanya muto nk'imyuta nka 5-8
umupfasoni nawe adandaza munzi dandaza bifungurwa biyiye iri hambavu yaguye ico gisasu nteza minwe avuga ko imana yakinze kuko ahantu usanga hakoranye isinzi ry'abantu
je numvise gituri kandi ko ndakata imboga camera nk'uryamye nganya cewe aho bivugiye mpagaze nganya naho hagaza hanari mpagaza hanyene wamenga kikuye ko cewe sinanivye kuraba nacengwa aho nyene kubera ubwo babwishye abana mbona n'abantu bose barahondaga ibiruka Jenaje na cenirukana nja mu nzu cyaturi ugarana twiyugaranye rero niho bacho bavuga ati ntihagire umuntu umwe asaba kujya kwa mwibarabara cyaturi ugarana ntitware turiye tubagaye ko dakatagana taye ho nyene twege aho tugarukiye tuje twumvise abantu bose atanu bari kwavugira mu batuvuye mu nzu bacho batubwiye abajejwe umutekano ati udafise akazi ngaho wese nasubire mu nzu twaciye tukiyenda bona abantu bajyamye mwibarabara sinako n'Imana yakinze aha usanga ari abantu benshi igihugu cishe abantu benshi kumugoroba ngaha
abantu haguye ico gisasu hari hateramye n'abajeje umutekano umusirikare yambaye civile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi
harafise motoro woni ryankoya kubera gwamusabwe gacangwa guca baciye bayimutora deja akigwa yaragise ubwenge akibwira abagenzi be kugira abashobore kuza aranka kwitanga motorora kusinko yari fise mundi muntu ngahanye hamaze gushaka bagenzi bacha babitora byose bavira gutwara nya mugenzi wawe haje ko barandira mugenzi wa ntanzuka mugenzi wa naba shaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura
muri uwo mwanya nyene ica gusasa ugituritse cahitanye kibira yo ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi kwizwi na Jean Prisca adandaza ibiyo bakura ku gasoko umupolisi nawe yari ngaho ngo yoba yavuye yitaba imana mu gatondo kuno wa mbere ariko ntibiremezwa n'igipolisi naha bamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma
umupolisi yavuye afangwe na dinamaze kubyumva nararembye kwa kwa mutabuye kuva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye nijo byato kwanza mu bike hamaze gushaka bagenzi we bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamonye gwamukwe yari umutahania cyegere moto cyere ngana ngaha twashira ku muntu umwe 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 umutware umutware kwa muganga
umwe mu bahuye nico gisasu nteza minwe aho twamusanze gwareye mu bitaro bikuru vy'igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza za kivurirwamo indembe
cyangwa ngo ibyo bitanonga nunga ha numva nyene mbaba ndabanga hamunda kubera ngo mpamvomesa mvomesa cyo bintu biramanda bikanjya ngaha munda nka cantera mvomesa cyane bazangira ngo yo kuba ari bintu utse ngira ngo bijya bikangira ngo byaba biri muri ngira ngo byaba biri mu nda
abakuru yo mutumba bavuga ko bwo bari ukozi bw'ikibi busanzwe
ntabwo ni inkozi y'ikibi musanzwe no uvuga mu bisanzwe biratangaje seva ko umuntu agomba kwiba umuntu agomba kwiba ntiye ariko zizo sasamo ya deja ya gufumaza nyene mwijoka abantu bamubiseye bandaneza akazi kiyo ko izo sasamu anuvuga ati ni umugize wanaye mu bisanzwe ari novuga nta ni beef yari ngahanye mu bisanzwe uvanga na kabara afitanye beef hagati nawe ya
Valentine Imana musanero wa commune Gitega kuri no wa mbere yazindutse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwamabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya America
Fidel Antoine Sabimana arakenuye urukwiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe iyo nkuru turahava tugaruka ko mu kanya ariko imbere yaho mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cankuzo atubwira iby'abatwa muri commune Cendajuru basaba gushigikirwa mu mwuga wabo w'ubucuzi
kwisoko iri muri zone nyamugari iri muri commune Cendajuru abatwa bashoye ibivuye mu bucuzi bwabo hari mihoro inkero imipanga impindu zo kujisha hamwe n'inkono amisi busongoye atubwira ko nahacura atunguka agereranije n'igikorwa bayakoze
twege ducura ibibezi amastade saidi ya mikono imbugita
ibi mbona ngaha muri commune atandatse
ego baratugurira mugani batugurisha amahera make gose Urangi cyuma cyatugoye nk'ikibezi dushora kugurisha ibihumbi 3 naho ari amahera make kandi tuba twakiraguye amahera menshi tukacha tukigurisha amahera make gose ari kigegene nk'akiri hagucya dushora kugura ibihumbi 3 mwagize ngo ndagikore bakacha bambira ibihumbi 3 nyene kandi nagihinguye ari kibezi gikomeye gose
Bigirimana Egide n'undi musangwa butaka abeshejweho n'iki gikorwa cyo gucura avuga ko bafise ingorane y'ibisigarira by'ivyuma byo bafashije guhingura mu buryo bwisununuye bishoka mu bindi bihugu
n'ivyuma bahaye babaje barabishyiramo bisandaza babitwara he mu za Buganda cyangwa babitwara he twebwe ubu n'ivyuma ntibikiboneka
imyaka
twari dukoramo nk'ibibezi byo gusatura inkwi barashobora guca babipakira mu modoka bagaca babitwara kuza kubigurisha aho kubeza nkatwebwe basinkatwebwe ho twitwa ngo turabasonga butaka tukabicura tukabihingura mu bindi byuma byo babikenewe bacashima guca babipakira bagavaga n'injya minzane bagaca bigenda twebwe rero tukosanga dusigaye nyene tubereho kunyene
muri rusangi abanyagihugu ntibakibeshejweho ahanini n'ibihinguwe n'abasangwa butaka gusa ariko bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cendajuru bavuga ko ubucuzi bwa abasangwa butaka bukibafitiye akamaro nubwo bitera bigabanuka ku masoko.
Nasanze bantora amahera menshi nanaze mu isoko ndarora abanyeshuri umworo ndababura njanamira ku muntu atagufucura ndamuhereza amahera kandi ntari kuyatangira ku gucura kandi ari mu kirindi nari nifitiye nanaho umva yo nkaba ndi mu isoko ntari kuca nitorera umuhoro nkitangira amahera nkashika ntema bwa byamaze kuntwara umwanya ngenda kurondera kujya mu ntacura n'umugenzi araza kuntira ko gahoro kubera iki baduhebye kuza batuzanira gahoro dutema kubera nyereye ku bintu byo gucura
urongoye urunani rw'abasangwa butaka Unipoba mu ntara cyankuzo Gikosi Zakari asaba leta ko aba basangwa butaka boronswe imirima kugira ngo bashobore kwigwana ko nk'abandi banyagihugu
ibyo byuma bijabuka kuburyo twahora turonka ibyuma bakoresha kuburyo ibyuma bamaje kubishira ku munzane biragenda nta byuma bikiboneka je gituma hari hakenewe yuko urabona nk'abatwa bese usanga atamyonga bafise iyo hageze nko muri ibi bihe by'igihe cici twasaba ko leta n'umuvyeyi w'abarundi bose ko boshora kuraba habatwa bose bari bashora kwara ko urabye nk'ikigamba cankwe muri mishiha muri komine mishiha cankuzo barashowe kubarosa amasebura barayafise mugabo urabye nko muri komine Cendajuru nta mutwa numwe afise sebura n'ukuvuga yuko ubukene buguma basagiriza ko nk'ubu abandi babene igihugu bose bagomba kuja mu masebura barimo ibijumbu mu myonga
ariko nubwo biruko bamwe mu basangwa butaka bavuga ko batota umwuga wabasokuruza babo
turose ako kuma tufate nk'uyu mufaso navuze yuko gukosereke yo muhora akaza akavuga ati we wa muntu uradi gucura yendo nkora kakumaka mugabo nimenye yuko ndi hehe ndi mu ndarima
userukira abasangwa butaka mu ntara cyankuzo avuga ko ari rimwe abasangwa butaka bake ugereranije no mu yandi makomine kuba iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania bibaha akaryo ko kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ibyo bacura bashorerayo mu ntara cyankuzo iri mu buseruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndi nkuru imwe yo mu ntara mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko duca dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu banyagihugu muri komune ya Muhuta ni mu ntara ya Rumonge bidoga bavuga yuko ibikorwa rusangi bakora bifise izindi ntumbero kuko ibonekeza mu imvugo zitabereza politike umenyesha makuru ijwi ry'Amerika i Muhuta ala Ivirankunda abidusigurire
Ivyo bikogwa vyiterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri yo komine ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijya Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe nuwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwerizo nyigisho zisa nizifatiye ku maca kubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisa ya mirizi nyigisho za protike nimbe bivane byo ariko barakubwiye imvugo za ibyo bintu ariko aravuga ari ibintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara rero dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kurajya mba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara atarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike
inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko bo barabahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzumuremyi
uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro bavuga ati cyose nagiye kubikorwa rusangi yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusangi
wari waragize ubwo
imina yarabugize kabisa ko navuga ati mwanya mwaba barashobora kumfata bo tureka tukidebye kuko ukomeye ntiwareka kujya kubikorwa rusangi kurema ni baraye bagabanya umukazi nk'uyo kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'ufise akantu ujya kuko uwo munsi nyine wa gatanda nk'uwo munsi w'ibikorwa rusangi ukagenda ushitse wagira ugendo kazomba bagahagaca mu kayira aho hantu niho waruziga kantu za gukura mugaba cyabagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bako kwa risangi ka kazi karapfuye none uza kugiye iki cyaza gufungura iki mwo mwanya je byaba byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira
mwino komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intuze nyavyo ibintu bya politike bakavyigiza kubera ibikorwa rusangi ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda zemanze kubera batagabanije izo bintu by'inyigisho z'imigambo genda byemanze batabihagarika sinzosura kubizamo ibyo bikorwa rusangi sinzosura kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine Muhuta baremeza ko ivyo bikorwa viterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko Jean-Claude Havyarimana umuhanuza mustanteri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe na karanga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igihe usanga ariho bamwe batavyumva na cyane cyane bakacha babihintumbero ya politike bakabifata nko menga ibikorwa rusangi tubahemereza gukaruka menga bakagomba kuvyitirira umugambwe hari igihe wumva abantu bavyidoga mugabo bakabituta matama mugabo ntibabiserure kuko turagerageza kubibereka neza yuko ivyo oye atari ko birikanda atari byo tubandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kubereka neza ko ibikorwa rusangi biterambere rusangi si ivyo umugambwe si ivyo umuntu si ivyo idini nibikorwa byiterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ivyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatoba bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abonya igihugu bo muri komine Muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa by'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Utungane mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe urubanza rw'imuriwe mu rukiko rw'ubujurire ruzotangura imirimo yarwo mu minsi iri imbere Kizito Mihigo na bagenzi we baregwa ivyaha by'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda umenyesha makuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa akurikirana ivyo no rubanza rwa Kizito Mihigo kuva bigitangura
Abanyamategeko bunganira baregwa Maître Antoinette Mukamusoni ku ruhande rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo na mugenzi we Maître Blandine Ntabwoba ku ruhande rw'umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi nibo babanje gutangariza ijwi rya Amerika ku rubanza bagombaga kuburana kuri uyu wa mbere ku rukiko rw'ikirenga rutakibaye kubera amavugurura mashya yabaye mu bucamanza Abanyamategeko bavuze ko bamenyeshejwe ku rubanza bunganira amabaregwa rw'imuriwe igihe kitazwi ariko nabwo rukazaburanishirizwa mu rukiko rw'ubujurire rushya Ijwi rya Amerika yageze mu bwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga nabwo buyihamiriza iby'aya makuru. Bwavuze ko urukiko rw'ikirenga nta bubasha rufite bwo kuburanishiza imanza. Bwavuze ko kubera itegeko rishya rishyiraho urukiko rw'ubujurire ryatowe mu minsi ishize kandi n'ibyangombwa byose bigendanye n'uru rukiko biri gushyirwa mu buryo umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bazaburanishwa n'urwo rukiko rushya. Ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga buravuga ko ibi bitareba urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be gusa ahubwo bindareba undi murundo w'izindi manza zimaze imyaka zitaburanishwa n'urukiko rw'ikirenga zigomba kuzaburanishwa mu rukiko rw'ubujurire bwirinze gutomora igihe cyanyacyura urukiko rw'ubujurire ruzatangirira imirimo yarwo uretse kwemeza ko ari mu minsi ya vuba mu minsi ishize nibwo inama y'abaminisitiri yateranye yemeza umushinga w'itegeko rishyiraho urukiko rw'ubujurire Ubutegetsi buvuga ko uru rukiko ruzarushaho kwihutisha umurundo w'imanza zajyaga zidindirira mu rukiko rw'ikirenga uko niko bwana Vaud wizeye Imana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera yabisobanuye
urwo rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga kuko mu manza ruzaburanisha harimo n'imanza ubuzarigiye urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha Ntabwo urukiko rw'ikirenga ubundi rwakagombye kuba rurimo amadosiye aronzemo urukiko rw'ikirenga rushobora gutanga ibisobanuro ku ibyo bita interpretation ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rutanga imirongo migari izindi nkiko zikurikiza mu kazi karwo. Ntabwo rero iyo nshingano y'ibanze urebye urukiko rw'ikirenga rwacu siyo rwakoraga, kuko ahubwo twari rurunzemo imanza nyinshi.
Bamwe mu baburanyi bakunze kwinuba bavuga ko muri rusange kuba batinda kuburana ubwabyo bitari ubutabera, kuko baba butatangiwe ku gihe. Mu manza zimaze igihe mu rukiko rw'ikirenga zitaburanishwa, twavuga nk'urwariye Tona Joel Mutabazi wahoze ari mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, unaregwa ibyaha birimo gucura umugambi wo kumuhitana. Uyu ni itsinda bari kumwe urukiko rukuru rwa gisirikare rwabahannye mu 2014 barajurira. Hari kandi zimwe mu manza za genocide nazo zimaze igihe ziri mu rwa Bwana Leo Mugesera woherejwe na Canada mu 2012. Mu mwaka 2015 urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha gufungwa burundu arajurira. Hari urwa Pasteur Jean Uwinkindi nawe wageze mu Rwanda avuye Arusha mu 2013. Mu 2015 urukiko rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha guhera mu buroko arajurira n'izindi. Haraza kandi urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, na muramuwe General Frank Rusagara baregwa ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishije Colonel Tom Byabagamba igihano cyo gufunga imyaka 21, na muramuwe General Frank Rusagara igihano cyo gufunga imyaka 20, nabo barajuriye. Turugarutse ku rubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bose batawe muri yombi mu kwezi kwa kane 2014. Barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho, burimo kugambirira guhitana Perezida wa Repubulika Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Nibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga, anavuga ko bagombye kuba babihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito gufunga imyaka 10 kuko ngo yorohereje ubutabera mu miburanire ye. Umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yahanishijwe imyaka 25 y'igifungo, naho Demobe Dukuzumuremyi we ahanishwe imyaka 30 y'igifungo kuko ngo byarusubiracyaha. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha na bisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko bibavugaga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande, umunyamakuru Cassien Ntamuhanga na mugenzi we Demobe Dukuzumuremyi baburanye bahakana ibyaha, bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano bemejwe n'ingoyi bariho. Mu iburanisha riheruka mu rukiko rw'ikirenga byagaragaye ko umunyamakuru Cassien Ntamuhanga ngo yaba yaratorotse gereza. Kuri uyu wa mbere mu rukiko hagaragaye umuhanzi Kizito Mihigo gusa. Nk'uko bimaze kumenyererwa, iri mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa, inkweto z'umukara zimenyerewe muri siporo, amasogisi y'igitare, ishapuri y'umweru ku kuboko kw'iburyo n'isaha ku kw'ibumoso. Hanagaragaye abavandimwe be babiri bari baje kumva urubanza. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito Mihigo yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda, n'ibindi ngo bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose byaba ibibumbatiye insanganyamatsiko y'ubumwe n'ubwiyunge, yewe n'ibibumbatiye insanganyamatsiko zo guhimbaza Imana, byahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, ntitwari twakabonye Bwana Arson Mutabazi uvugira inkiko zo mu Rwanda ngo tumenye amakuru ya nyayo ku gihe urukiko rw'ubujurire rwazatangira imirimo yarwo. Birumvikana ko twagombaga no kumenya igihe urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be ruzatangira kuburanishirizwa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nabice ku masonga nkitangura ibitegere by'impunzi z'abarundi ziza zigana amakambi y'agategekanyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibandanya byiyongera. Inkuru irambuye n'ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasangiye igaragaza yuko muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 zisaba ubuhungiro. Dore ko iyo ugeze muri iyi nkambi hari impunzi usanga zikambitse hanze y'inkambi kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi zahunze kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018. Izi mpunzi zahunze kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize ndetse n'iziri guhunga muri uku kwezi kwa gatandatu aho zikambitse hanze inkambi y'agateganyo yasangiye zagiye zigaragariza ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma zihunga igihugu cy'u Burundi zigahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Twe duhunga umutekano muke, kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe. Inyuma y'amatora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye. Oya, imbonerako zishatiraza zivuga ko aje nenda bayoboye nchamona ku munsi byombana bibi nicyo cyatumye naciye impunga nza mu nkambi ya transfer mu Isange. Baraharuye baje guharura baronka amajwi 66 y'abatoye. Oya, baca bavuga ati bo kubera ko bajya tudasangiye umugambwe ajya amajwi yavuye iwabo baca bavuga ko bateza kudukorera ko bica bituma umuntu yumvise ibyo tireka tugende tujabuke kuko tutabaye ibyo no gufatwa opfa. Nca ndabandanya ndaza ngaha
twebwe ingorane zatumye duhunga nanandwe mu gasenyi nandwe mu gasenyi wacu ni mu rugombo ngiye kuramutsi wacu mu rugombo kuca baratelefona ngo ubwo banje bamwishye mwabajya bishe mwabajya abantu 226 nca ndagenda ngiye cyo numva ubwoba ndavuga sishobora kuguma ngaha tamugabo mfise cyo ndafata inzira ndaza reka ngenda hano umutekanuri cyo ndashikanga mu Isange baca baranyaki.
Gusa izi mpunzi zahungiye muri Kongo aho ziri mu nkambi y'agateganyo yasangi zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba mu buzima bubi kuko ari zirara hanze ndetse n'izindi zigahabwa ibiribwa bidahagije.
Kumba iho ngaha baranyakiriye ariko gusa njyarimo ku munsi kandi nagiye ntagiye bitagira umuntu hanyuma ndacari hanze ndara hanze njyama ku shitingi nta kindi kintu.
Usaba ko byagenda gute?
Nisaba ko naje ubwanje bongaburira neza hamanse rikaza ikankura hano ikanja niyo bajana muri mwikambi.
Frank Ngandu ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange atangaza yuko kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 aho zigenda zambuka mu byiciro bitandukanye kuko usanga hari igihe bakira impunzi zibiri ku munsi. Perezida w'inkambi y'agateganyo ya Sange Bwana Calixte Twizeyimana asaba aseri kubajyana mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi kugira ngo abana babo batize uyu mwaka bazabone uyu batangira umwaka w'amashuri mu kwezi kw'9.
Nk'abana baje biga ubu bamaze kwibagira amashuri nk'umuntu yaje mu kwezi kwa mbere yagira ati niba uri mu gice cya kabiri zoba ndi mu ishuri gacya kwiza ukwezi kwa gatatu kwa kane ubu twatwinjiye mu kwindwi byiza dukora ni ngombwa kugira mu kwezi kw'9 aho umwaka mushasha w'ishuri bushutangura abana bakiga ntave babibirara ko nk'ubu bashitse muri Kongo ashobora gucagira ingeso aje guca amahera hehe kumbure amashuri arahagaze yo bandanje agace yacira mu nzira bogira inguvu bakaraba bakadushira ahantu hatubereye guburyo yaba umwana akaronka ibyo ategereje kuronka yabuhuze.
Muri inkambi y'agateganyo yasangiye ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi 300 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga 500 ari no mpamvu usanga ari impunzi zirara hanze y'inkambi kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi. Badase Ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange wo mu ntara kivuye amajyepfo.
Pedaste Ngabo harakinuye imbere yuko dusezerana nubitsa ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un baraye bashitse muri Singapore aho bagiye gukora inama ya mbere hagati y'ibyo bihugu. Trump yashitse muri ico gihugu kizwi kuba atawucegamiye mu biganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa Mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganji mukuru wa Singapore mu masaha ari imbere ku munsi wa kabiri ejo ntihazoca abonana na Kim mu nama ya mbere y'imbonankubone itari bwabeho hagati y'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere y'uko ashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri ejo izogenda. Ntibiranamenyekana neza ibyo yagiye kuvugana, ariko benshi baribaza yuko nimba iyo nama izohera habonetse amasezerano ahagarika igihugu cya Korea ya Ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vya nucléaire. Muraba rero hagufi y'amaradiyo yanyu masaha ari imbere tuzaza kubandanya tubabwira iby'ino nama iyo bizoba abigeze. Mwakoze inshuti bakunzi mwabanye natwe Mutwe na Lidiane na Hazwe na inde mesheje kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma sakumi muraza kumva muri sanga sakumi na zibiri amakuru avugwa mu Burundi gice sahimwe n'iminota 30 yazobagezweho ku isi na cane cane muri Afrika murumva ko inkuru ya Trump na Kim arizoba iza ubwambere.